Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro vyino genekerezo rya 29 ukwezi kwa gatandatu muri 2018 hano muri studio y'indwi muri kumwe na Joy Diane na Hazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga mumva ku mirongo migufi ya shortwaves ku bari mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda live ku isi yose muratwumva kuri wezi tata kaburungu radio yacu vewa akaburungu.com no kuri Facebook yacu vewa radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mingitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa bubatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Umurwi wawe ujejwe gutohoza ku vyaha vyo vyarakozwe mu Burundi kuva hadutse indyane za politike muri 2015 kuno wa gatatu wabwiye akanama ka ONU kajeje umutekano mu nama yako ya 38 iri kwibera Geneve mu Swisse kw'ivyagateka kazi na muntu atakovyifashe mu Burundi. Userukiri Burundi Geneve Tabwa Renova yamiriye kure ibiri muri ico cegeranyo yavuze ko cuzuye imvugo ndenza rugero n'ubenshi bwinshi. Ico cegeranyo cyo mu rugwi gisohotse nyuma yaho mu ntango kuno kwezi kwa gatandatu ishamwe mpuzamakungu Trial International mucegeranyo cayo gyagirije bamwe mu bagize inzego z'umutekano mu Burundi ko bahohoteye bongera bafata ku nguvu abakenyezi n'abigeme bagera kuri 28 bari mu migambwe n'imiharigwa y'ubutegetsi bw'i Bujumbura hari mu mwaka w'2015. Ku ruhande rumwe bati agateka kazi na muntu kifashe neza cane, ku rundi ruhande bati muranguha ntako vyifashe ahubwo impande zose nizicare ziganire. Mu kiganiro muri isanga 15 twahari abapfasoni n'abigeme twabatumira umupfasoni Donatien Girukwishaka n'umuyobozi mukuru ajeje gisata cyo guteza imbere umukenyezi n'ivyiterambere ridakumira mushikiranganje burayi vy'agateka kazi na muntu mu Burundi. Donatien mwakoze kwitaba ubutumire bwa muri isanga. Donatien
ego ndabumva
mwakoze kwitaba ubutumire bwa muri isanga kandi tubahaye ikaze.
Ndabashimiye cyane kuba mwantumiye, mwakoze cyane.
Turi kumwe kandi n'umupfasoni Marie Louise Baricako aramutswe umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi. Marie Louise Baricako aho muri mu Rwanda namwe bwe tubahaye ikaze mu kiganiro muri isanga cuno munsi.
Murakoze kunyakira kandi mwakoze kuntumira.
Ariko imbere yo kwinjira mu kiganiro nyezina mu nkundire nshuti bakunzi mugenzi wacu Eloge Wirika neza ni Nairobi muri Kenya atwibutse bimwe mu biri muri ico cegeranyo cishamwe mpuzamakungu Trial International casohoye mu kwezi mu ntango za kuno kwezi kwa gatandatu.
Mucegeranyo cy'ishyirahamwe Trial International ryasohoye ku itariki ya mbere y'uku kwezi kwa gatandatu yemeza ko umugwi w'abahinga baryo waroye mu Rwanda mu kwezi kw'11 umwaka uheze. Abo bahinga basigura ko bahuye n'abantu 41 bakorewe amabi yo gufatwa ku nguvu, muri bo hakaba harimwo abagabo 13 n'abakenyezi n'abigeme 28. Babandanya bavuga ko batatu muri abo batangabuhamya batari bwa kwizi imyaka 18 igihe bafatwa ku nguvu mu 2015. Umuto gusumba abandi yarafite imyaka 11 icyo gihe nayo warakuze kubarusha yarafite 53. Iryo shyirahamwe risikicaye Geneve mu Busuwisi rimenyesha ko nka bose abakenyezi n'abigeme bafashwe ku nguvu bari mu mihani wabo n'ab'igitsina gabo bakaba babikorewe mu bibanza bari bafungiwemo bizwi n'amategeko n'ibitazwi kandi bongera bagirirwa ihohoterwa rifatiye ku bihimba by'irondoka. Trial International yemeza ko bafashwe ku nguvu bafite ibintu bahuriyeko. Kutavuga rumwe n'ubutegetsi kuba mu makaritiye yabereyemo imyiyerekano yo kurwanya ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu no kuba baroye muri iyo myiyerekano ibyiyumviro bya politiki by'imiryango yabo hamwe n'ukwikekwa gukorana n'imigwi igwanya leta ikoresheje ibigwanisho. abagizwe ayo mabi muri rusangi nabagize inzego z'umutekano mu gipolisi gisirikare n'iperereza hamwe na bamwe mu rwaruka rw'imbonerakure. Ijwi rya Amerika ryabajije Pamela Kapizi atwara igisata kijejwe Burundi muri Trial International ingene ayo matohoza yo kwizerwa mu gihe ivyegeranyo nk'ibi umwidondoro w'abagirizwa uvugwa.
Les différents rapports mettent l'accent sur les survivants des violences sexuelles, sur leur histoire.
Amaraporo atandukanye ashimikira ku barokotse amabi yo gufatwa ku nguvu ibyababaye ko n'inkurikizi zavyo kubera intumbero nyamukuru y'ivyegeranyo ari ukubwira ibisata mpuzamakungu ibijanye n'amabafatiye ku gitsina mu Burundi. Twabonye ko atari ngombwa kuvuga amazina y'abaregwa na cane cane kubera utacibwa urubanza bari umwere kandi na cane cane kubera umutekano w'abakorewe amabi twaganiriye. Abo baganiriye Kapiza atubwira igituma bashimye kubakura mu Rwanda.
En octobre 2016, j'ai été expulsée de Burundi et depuis je n'ai plus essayé de retourner. Nous sommes allés chercher les victimes.
Mu kwezi kw'icumi 2016 narirukanywe mu Burundi hanyuma sindasubira kugerageza gusubirayo. Twaroye kurondera abakorewe amabi iyo bari. Mu rugendo rwacu twisanze mu Rwanda hari impunzi z'Abarundi ariko kandi ni ukugira dukingira ibanga n'umutekano w'abacitse kw'icumu. Iyo abahuye n'amabi baba bari muri Australia twari kuja muri Australia. Ariko simpakanye ko nshobora kuja mu Burundi vuba cyane no gushobora guhura n'abategetsi baramutse bampaye ayo mahirwe. Kapiza natwishura ku kibazo cyo kumenya niba hari ipima byo kwa muganga umugwi we wabonye.
Quelques victimes ont en leur possession un certificat médical, mais il s'agit plutôt d'une minorité. Il faut considérer que plusieurs survivants.
Benshi mu barokotse ntibashimye kuja kwipimisha inyuma yo gukorerwa amabi bitewe n'ubwoba bw'ukwinubwa mu kibano bifatiye ku muco. Rimwe na rimwe barondeye umuganga bamaze gushika mu Rwanda. Mugabo noshimangira ko benshi muri bo bahabwa ubufasha mu by'inyifato kubera inkurikizi zababaye ko ibyo umugwi wa Trial wabyiboneye.
Reçoivent un soutien psychologique en raison des séquelles dont ils souffrent, ce qui a pu être vérifié par l'équipe de Trial.
Pamela Kapizi nabarangiza avuga kwishyira hamwe Trial International ahanini kiri raje ishinga ari uko ubutungane bwerekana ukuri ku mabi riba ryashize ahabona abayakorewe bagasubizwa agateka. Eroje wirika neza Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Nuko rero murumvise ibyari muri ico cegeranyo co mu ntango za kuno kwezi. Ndaza guhera kuri Madame Madonasien. Murumvise ico iryo shamwe ryavuze vyifashe gute vy'agateka kazi na muntu mu gihugu c'u Burundi dufatiye kuri ivyo vya fasoni bo babahohoterwa.
Ivy'agateka kazi na muntu cane cane ivy'agateka k'umukenyezi mu Burundi n'ukuri jewe muri rusange ndashobora kwemeza ko bifashe neza kuko ubwa mbere kugira ngo ubone ko agateka kazi na muntu k'umukenyezi kubahirijwe ubwa mbere tuzabibonera mu mategeko ahari. Uburundi buri mu bihugu nk'ibindi bihugu bwarasinye ku masezerano atandukanye yubahiriza agateka kazi na muntu. Ndavuga Declaration Universelle des Droits de l'Homme, ndavuga hagiye rero ku vy'abakenyezi Burundi bwarasinye Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Uburundi bwaragiye burasinya no ku yandi mategeko regionale, ndashobora kuvuga nk'iyi Declaration de Kampala nayo nyine igaruka ku vyo kurinda amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme. Mu Burundi bwiriza nshingiro bikagaruka rikerekana yuko mu by'ukuri umukenyezi n'umugabo bategereza bafite uburenganzira bungana mu bijyanye no gukingirwa mu gateka kabo. Jewe rero icyo ni ikintu cya mbere cyerekana yuko mu by'ukuri Burundi ibijyanye n'agateka kazi na muntu by'ukuri bitunganijwe neza. Hanyuma kandi nibutse ko ayo masezerano yose yaba mpuzamakungu yaba ayo mu karere haba kacy'ibiyaga binini yose aca afatwa nk'amasezerano ategereza gukoreshwa mu gihugu. Ibwirizwa nshingiro rirabivuga neza yuko amasezerano igihugu cyose kiba cyarasinywe ko aca akurikizwa n'icyo gihugu. Rero ku bijyanye n'amategeko mu by'ukuri murumva yuko Burundi amategeko akengira gateka kazi na muntu abakinyizi abigeme nabo nyene badasigaye.
Ego hama kuri ivyo navyo biri nko muri ico cegeranyo cha trial aho bavuga yuko hari abapfasoni nabigeme baba barafashwe ku nguvu bamwe muri ivyo muri bo bakanavyemera kandi nabaganga bakavuga yuko bafise ivyerekana ko bafashwe ku nguvu bavuga ko hari nko mu 2015 kandi bagafatwa ku nguvu n'abajejwe kubakingira abasirikare abapolisi.
Jewe naragize bako cyo gihe mu 2015 nari umuyobozi muri cyo gisata nyene njejwe icyo kiganiro cy'ubwa mbere kivugwa n'icegeranyo cyabaye icyo gihe kandi icegeranyo cya mbere cyaje kigaruka kuri ibyo bitigiri ariko ntako tutagize amatohoza ngo tumenye mbega nibanze ayo mazina na mazina ya bande byabereye hehe nta na kimwe turatora hanyuma kandi twebwe tudafite inzego zigenda zigashika no ku mutumba amasantre de developement familiale communautaire buri munsi turafite ingene duhanahana amakuru y'ibibazo yabaye kuko mu by'ukuri amabi afatiye ku gitsina arabaho mu gihugu cy'u Burundi nk'uko no mu bindi bihugu ayo mabi ahari nicyo gituma na Nations Unies yose yamisaba ibihugu kugira ngo byame biriko biraraba aho bigendeye kandi icyo kibazo twese ibihugu byose tubicako turakije neza kwerekana ingene afite akazi na muntu ndetse n'abakenyezi kariko karubahirizwa icyo rero cyo guhohotera abakenyezi abigeme abagabo birabaho mu bihugu byose mu gihe cyo nta heza bujewe nshimikire ntemera nuko wagira ngo bahohotewe n'imigwi iyi bahohotewe n'imigwi iriya ibyo nibyo ntaheza ngo numve kuko nta shimikiro na rimwe nta na hamwe ayo matohoza twagize nta na hamwe byigeze bigaragara kanatsinda dufite ibigo bya leta dufite n'ibigo prive byigenga aho hose twarahaciye kuko abo bantu bavuga ko bituye kwa muganga nta na hamwe bigeze batubwira ko ibi bintu by'ukuri byarabaye amabi arahari ingene byamabi bangene twama tuzafasha bahohotewe biriho ariko kuvuga ngo bahohotewe n'imigwi zikirirwa ngo n'imigwi minaka ni ukuri ibyo bintu njyewe sinavuga ngo sinobyemeza ko kumvire nk'umupolisi ashobora gufata ku nguvu umuntu ibyo birahanwa n'amategeko sinavuga ngo ntibishika birashika mugabo tuvuga ngo ni kivunga ngo ni itegeko bahawe ngo genda mufata abantu ku nguvu ariko simvuga ko bitoshika ko umusoda cyangwa umupolisi yofata ku nguvu nk'uko n'uwundi muntu uwo ari we wese ashobora kugwa muri icyo kibi icyo navuze ni amategeko arahari
ego madame Marie Louise murumvise aho Donatien ahagaze ati ivyo subwa mbere yumvise amaraporo nkayo ariko ku rubuga bararondeye ntibigeze baronka uwemeza yuko ayo mabiyo bayarakozwe mu murwi wabigeme n'abakenyezi bahanira amahoro n'umutekano mu Burundi ivyico cegeranye mu bivuga ko iki haramaze kubitura biciye muri ubwo buryo bagera kuri bangahe nimba barabituye
Jewe nabyumvise ibyo yatubwiye Madame Donatien mugabo ntibishoboka ko byoba ari byo kuko aho Burundi buri turahazi kuvuga tuti Uburundi burafite amategeko by'ukuri si Burundi gusa n'ibihugu byinshi muri Afurika bifite amategeko meza abaho ikurikizwa ry'ayo mategeko nicyo kibazo tugifise nicyo gituma turaho turi uno munsi icya kabiri naco turiko tuvuga Uburundi buri aho buri muri uyu mwanya muri karya kaga burimwo kandi twese tunzi ngira ngo mwamwibuka ikindi gihe twashize ahabona aba umugwi w'imbonera kure zagiye mu ibarabara ziherekejwe n'abantu b'abategetsi zigera ziririmba ngo terinda bakeba bavyara imbonera kure ngira ngo terinda bakeba murungi icarico n'ikirundi icyo yatukiretse ibi bintu byavuzwe muri iyi ndwi ni by'ukuri kuko ndetse n'abo bavuze tutazi amazina twebwe jewe ndafise imbere yanje nk'ubu abantu bashika batanu hariho umwana yakorewe ayo mabi afise imyaka itatu ayakorerwa n'abapolisi uno munsi uwo mwana afite imyaka itandatu ngo yabonye umupolisi atakoma induru ndafise uwundi mwana yabikorewe afite imyaka cumi n'itandatu ndafise uwundi mukenyezi w'imyaka 48 hari uwundi w'imyaka 18 hari uwundi w'imyaka 27 abo bose nabo noshobora kubabwira amazina kandi baratubwiye bati twebwe turashobora kugenda kubivuga aho dukunje aho kubivuga
none ga madame Louise ntabaciriyemo muravuze ko ari ho nkaka na kimyaka 3 hakaho umuyabago w'imyaka 16 abo bose ba bemeza ko bakorewe ayo mabi n'abajeje gucungera umutekano mu gihugu cy'u Burundi hama nk'uyu w'imyaka 3 yazizi kiko bavuga yuko abakorewe ayo mabi bo barazize ivyumviro vyabo vya politique canke aho bahagaze mu vyerekeye urugamba canke aho mwari muhagaze ku vyerekeye ikiringo ca president Nkurunziza
umwana w'imyaka 3 turaduce yazize bari baje kurondera se basanga se si hari bacabamba mu gukora ayo mabi hamwe n'umukobwa yaramureze bombi uko ari babiri barakoregwa ayo mabi benshi rero babikoze ibyo tuzi twebwe byakozwe iyo bitakozwe n'abapolisi byakoze imbonerakure abo tuzi ibyo dufise ni ibyo kandi abona abantu dufitiye amazina n'ibintu byose byerekana aho bari abazoba bajejwe kubitohoza neza tuzobibarangira
ego madame Donatienne murumvise madame Marie Louise aho nawe uturero atanga nko mu bushikiranganje bujeje by'agateka kazi na muntu ko muravuga ko ari amazina mutigeze mubona mwatohoje mugasanga nta kihari nk'ubwo burerero butandukanye babahaye ni byoroshe ko mushora kubikorera ko gutyo kuri kukaja habona ari byo bikamenyekana atari byo naho bikamenyekana hama abo bapfaso ni nabigeme bagatunganirizwa amateka yabo
arakoze cyane umupfaso ni barica ko ariko nibaza ko ibyo yatanze ntibikwiye kugira ngo ushobore kwemeza ko ikintu cyabaye abuze ngo umwana w'imyaka 3 ubuntu babonye bakoze kuri umwana w'imyaka 3 burya ni umwana muto cyane sinzi ko ingene ashobora kuvuga ngo nabigiriwe kubera ko papa yari umugambo cyankuriye ariko jyewe nibaza yuko navuze ko amabi afatiye ku gitsina mu Burundi arahari n'ibisigiri birahari ariko icyo ntanse ni ukuvuga ngo babigiriwe kubera ko ari umunyamugambo uyu cyangwa ari mu bwoko ubu cyangwa ari mu bavanye ikiringo cya Nkurunziza cyangwa ari mu ayo matohoza n'ukuri nta kindi numva norenza ko twarakoze amatohoza akwiye twararonse umwanya wo kubivuga bihagije kuva mu 2015 na 16 na 17 n'amajambo y'ayandi nyine naguma agaruka kandi twararonse umwanya ukwiye wo kubivuga n'ibigo bitandukanye byaba ibya leta cyangwa izigenga nk'uko nabivuze byaranasakanye nabo nyine bwo kuvuga bati ni ukuri twebwe amaka twakiriye twarayakiriye nk'uko twama twakira amaka no mu kindi gihe nta bantu bagiye bavuga ngo jewe nafashwe n'umupolisi anyagiriza yuko ndi muri uyu mugwi cyangwa muri uri arinze ntavuze ni umupolisi turafise amaka y'abapolisi abapolisi ni nk'abantu nk'abandi bishyika nabo bakagira ikosa nk'uko n'undi munyagihugu wese agira ikosa izo nabyo navuze ni ku gahanga kiwe araheza akabihanirwa abo bahari ubwo co kimwe n'abandi banyagihugu mbwe wo kuvuga ngo ni kugira ngo babagize ibyiyumviro byabo bya politike ni ukuri jewe aho ngeza mu byo twakoze amatohoza twagize kuko icyo kintu tukicumba twaciye tuva hasi
Madame Marichako, imbere yuko abo muvuga ba muzi mwavuganye bava mu gihugu cy'u Burundi baragerageje kwitura inzego z'umutekano canke ubushikiranganje bujere by'agateka kazi na muntu kugira ngo bitwarire abo baba bakoreye ayo mabi
ngira ngo murazi ikibazo dufite mu Burundi ico nagomba kuvuga ca mbere harya uja gukira ingwara yirata nimba tutazi ko mu Burundi dufise ikibazo biracatugoye kirahari turi mu ngwano itavuze ko ari ingwano mugabo turi mu ngwano muri ico gihe rero ntushobora gufata umuntu ariko aragukurikirana ariko aragukorera mabi ushobora kumwitwarako nivyoroshe ica mbere na mbere ukiza gatwe abo bantu rero se ndiko ndavuga barahunze uwo mwana w'imyaka 3 bivuga mama wiwe niwe asigura ingene vyagenze hamwe n'uwo mukozi bari kumwe n'ubakiri kumwe ivyo rero nibaza yuko tutobikira ko cyane kuko ibiriko biraba turabizi mugabe ico nariko ndavuga nagira nti uje gukira ingwara yata kandi iki kintu cyo gukorera mabi abantu ntarabo mukirabe neza mumenye yuko igihahantu hose kiriko kiraba kiriko kirasambura igihugu igihugu kiriko kiratatuka abo bantu baba abapolisi babimbonera kure bubahuka bubahuka gukora ibyo bintu ku bantu bangana na ba nyina cyangwa ku bantu bangana na bashiki babo mumenye yuko hari ikintu cyabaye muri bo kandi kizogora gusubira kubaka hari ikintu cyasambutse burya hari ibintu bibiri je nama niyumvira iyo umuntu arashoboye kubikora nta kintu na kimwe kiba kikizira iwe iyo ushoboye gufata umuntu ukamukeka ukamwica umutemaguye cyangwa ugafata umubyeyi umutamakazi ukamwurira umwana w'umusore ukamukorera mabi nk'ayo mumenye neza ko igihugu kiriko kija ahantu bizotugora gukurayo turiko turabibona umenga turiko turabikoresha nk'igikoresho cyo kugira ngo dusubize hasi abo bantu tubababaze tubice nabi ego me n'ibyo uyu munsi nabo bariko barabigirirwa mugabo uwo muntu aramwigishije ibyo bintu muzabimukuramo ibijya ibiturimo n'ibyahera azoguma ari wa wundi kijya wamugize n'icyo azogumbare hanyuma kumukura bizogora igihugu kizohagoreka
reka tubandanye
boraba neza
yego tubandanye kino kiyago murumva ko ku ruhande rw'ubushikiranganje bw'agateka kazi na muntu mutico kibazo ntikihari twaratohoje hama mu ruhande naho gumuhari w'abakenyezi babigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi ati twebwe turabifitiye n'ivyemezo ngarutse rero kuri mwebwe Donatienne nk'umufaso ni Pamela Kapizi yavuze ko yaje mu gihugu c'u Burundi gukora ayo matohoza ariko ahava yirukanwa muri ico gihugu c'u Burundi naho hava yumvira ati none kubera iki ayo matohoza bariko rakogwa hama abantu nkabo bariko bakora matohoza kuri ivyo vyaha bakirukanwa ubwo ntaco boba biyotsa canke
cyo nibaza yuko igihugu c'u Burundi ni nyabagendo igihugu cy'u Burundi ni nyabagendwa uwifuza wese kukigendera uno munsi naza kigendere ni nyabagendwa ahubwo ndatumiye n'umufaso ni bari cyako avuga ngo turi mu ngwano ariko mu by'ukuri jyewe iyo ngwano ntayo mbona jyewe ndi mu bantu bataha bategehe tuba dufite akazi kenshi bibyo abakenyezi ndataha nkeze ndi umukenyezi nkashika amahoro atanu mwaho manda nagira n'ukuri icyo kintu cyo kuvuga ngo turi mu ngwano mu by'ukuri nta ngwano iri mu Burundi ni amahoro mu Burundi ni umutekano n'ubu ndiko ndabavugisha mvuye mu ntara mvuka mu ikomine mvuka mu nanifite y'inama najya amahoro nta kintu nabonye na kimwe mu ntunzira kimanga amahoro rero arahari iko nazikini mbega none abo uwo muntu yagize amatohoza hama kirukanwa jewe ibyo ntabyo ntabyo menya birebire nimba yirukanwe mu by'ukuri nta information mfite kuri ibyo ariko icyo nzi cyocu ni kijyana babariye mu Burundi ni mu bindi bihugu amabe fatiye ku gitsina n'ukuri nashatse kubahira isigiri nuko kumbura umuntu aza kumpa akanya birabaho nubwo ni ukuvuga ngo umuntu azira icyo ari jewe ni kuri ibyo bintu sinuvuga urimirundi ntubivugamo nta mbonera kure ziri ngaho zahawe iteriko ngo genda muze munabyura ngo abantu bose bakava mbega mu Burundi duheruka muri referandumu y'ubwirizanshingiro hari habatuye ego hari habatuye oya hari induru murumva zabatuye oya hari induru murumva zabatuye ego ngo bariko barakurikiranwa ngo bariko baramererwa nazo nibaza ngo mu by'ukuri hariho ibyiyumviro by'abantu kandi ni uburenganzira bw'umuntu kugira ngo yiyumvire uko ashaka
madamu baricako
kw'ibintu n'ikindi
madamu
uwumva abo yiyumvira kuko turabeshya yokwishekera akaraba ku rubuga akabona ingene abantu babayeho niho tunabibona ko mu by'ukuri kumbure ndihinda cyangwa hari icyo nigizagera ko
madamu baricako murumvise ubutumire muronse bwo kuja kuraba uko byifashe sinzi ko muzohava mubwitabira ariko hagataho kuva mu 2015 gushika ino saha hari abapfasoni baza bakibitura ko muri kino gihe ariko bimeze canke vyabaye muri bya bihe byari bigishushe byo mu 2015 ubu byifashe gute baracaza babitura
baracaza baracaza muri aba navuze hariho umwe yabigiriwe mu kwezi kwa kabiri kuri mwaka w'2017 hariho nabandi ntavuze babigiriwe no buvwa muri umwaka wa 2018 iracariho ikibazo kihari mu Burundi nico iyo tudashobora kubona ko hari ikibazo ngirango dufise abantu barabarundi n'abatarabarundi ngirango hari habo niyo bagiriwe nabi niyo bomowe niyo bishwe niyo batawe muri yompi atakintu nakimwe biciye ko ngirango abo birarekuwe ntaco cyo nibaza yuko kuvyukuri birakwiye ko abantu bafite ico bajejwe mu Burundi bisubirako bakamenya yuko igihugu ari cya twese igihugu kugira ngo barundi bishire bizane mu gihugu umuntu ashobore kubiwe atabwoba atajugumira atarinda kuguma ariko aromoka yeye ahunga ibyo bintu birakeneye kurabwa neza kandi n'ukuri umuntu wese afite icyo ajejwe ikintu na gito yajejwe arakwiye kuraba agasubira akavuga ati mbega ubwo jewe ndakora ibyo nshobora byose aho ndi kugira ngo ibintu bigende neza ndatangaye kumva amagambo na Sienne nk'uku atazi yuko tuvuge nk'ijya commission d'enquête itaronse ubusha bwo gushika mu Burundi nagira ngo arabizi kuko ari muri ministere ibijejwe nagira ngo arabizi yuko hariho ibibazo abantu bafise nimba hari abantu badashobora kuja mu Burundi gushika no munsi arantumye kandi arishimye nimba atabizi igituma hari habo bantu badashobora kuja mu Burundi no munsi cyangwa batinya kuja mu Burundi no munsi nabyo nyine je nimba bintangaje kuko nagira ngo umuntu muri mu gisata jejwe aragerageza kuraba ibihari byose mbega ingorane n'izi mbega ni kuko aba bantu bigenza gusa mbega ni kuko aba bantu batinya mbega batinyike ukabiraba ukabimenya ukabyumva wagira icyo ushoboye gutabara ko ukagitabara ko naye handi ngumenga hari ibijejwe uriya wo hejuru gusa cyangwa ibijejwe bagira abapolisi gusa cyangwa abajejwe no tubijejwe twese abarundi cyane cyane abo bantu bose bafite icyo bajejwe mu gihugu barajejwe amahoro n'umutekano w'abarundi bose kandi kibitse abantu bose ni ukuri barabiraba neza kuko birashobora kuzotugirira nabi mu myaka iri imbere tukabura n'abadufasha kubaka Burundi kuko baziba barasambutse hari umuntu yasambutse umutima ntaco bashigaje
izwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga murumva ikiyago cuno munsi turiko turagaruka kuri bimwe biri mu vyegeranyo bitandukanye aho amashami atandukanye avuga yuko hari amabiyo barakorewe abakenyezi mu 2015 bazira ivyumviro vyabo vya politike mu bushikiranganji buraba ivyagateka kazi na muntu amakuru avuga ko atariyo ariko ku rundi ruhande baharana gateka kazi na muntu bakemera yuko bafise n'ivyemezo turafise abanyagihugu bashaka ko dusangira ikiyago ku murongo wa telefone turahera kuri Innocent Innocent ikaze Innocent ego aho uherereye hamuduge ku ijambo
Eko tuendelea mukanisho mwenyekana cha mchumbo.
Duga kui jambo.
Eko ya mashia mwe ata atanga ambarapo kwa mikuwesha kibiru kuchuku nende ilenye kongo wa hoho kwa na watu nyekina miki na kuhunguku. Jeno hindi eche ujia mwagwane kia avute na mkwa hindi okuwa kwa kupata kumana wa kuhu nina kuchirenda kwa mfashe kuhunguku. Hali mkiko kuko watalitu wa chani na avuke umukuru wese gafashe umwana ku ngugu hamashengeze bagamucire urubanza cyane ubu kabakanyizi barabaragenda ijoro gushaka cyo kata mukanyizi araza avuga ngo ngo yafashe ku ngugu ngo cyane ngo yaho ho tubona amategeko ubu abo baraza ubutohoza bagatohoza n'amakosa n'ibicayo cyo bakaca bagenda bakutanga icyegeranyo mu Burundi kugira bacakuze ibintu cyane cyo Burundi yuko atamahoro ahari kandi umuntu wese agenda nko mu ijoro wose atamuntu n'umwe amufata kandi abapolisi bashinzwe gucungera abanyagihugu bocara bafata abana b'imyaka 9
urakoze ubwira umunsi mwiza inasanga aho mu gisagara cya Bujumbura ubwira umunsi mwiza urakoze cyane rwose Madame Baricako inosangarutse kuri hahandi ati ntavyemerana mbega ubu hagati y'amashami atandukanye n'ubutegetsi bwa Bujumbura dufatiye mu gisata cy'agateka kazi na muntu mukorana gute mu guhanahana ayo makuru muravugana murahana makuru hariho ikiriko kirakogwa hagati yanyu ndahera kuri Madame Donatienne
twebwe dusanzwe dufite ingene dukorana n'inzego ziba zihari haba kubera iki kibazo cy'amabi afatiye ku gitsina nicyo numva mwashimikiye ko cyane amamushimikira cyane kuri iki kintu cya viole yewe nfata ni kimwe mu mabi yandi afatiye ku gitsina kuko hariho ibi bya viole hariho ibi byo gukubitwa hariho ibi byo kubuzwa kugira uburenganzira ku itunga ryaba ari ry'umuryango cyangwa ari iry'iki mbona rero mwashimikiye cyane kuri ibi byo gufatwa ku nguvu twebwe turafite ingene twashyizeho inani ziva ku mitumba zigashika ku rwego novuga national kugira ngo dushobore gufasha ababa bahohotewe n'ayo mabi aba bafashwe ku nguvu cyangwa ntibagiriwe amabaye ariyo yose twebwe turafite ingene duhanahana n'ababariye amakuru nababwiye ko kumunsi kumunsi ndashobora kubabwira nti habaye iki ahanaka habaye kiriya ahanaka turafite ingene tubihanahana inzego zigeje umutekano iki gipolisi inzego zigeje intwaro inzego nababwiye ko natwe turi tugende tugashika gushika ku mutumba minisiteri represente gushika ku mutumba aho nivo y'umutumba ku ikomine nuko nyine turafite ingene dukora muri hydro muri pinaji ku rwego rw'intara naho nyine nuko nyine reka no ku rwego rw'igihugu turafite ingene amakadiri tugenda turahuriramo duhanahana ibyiyumviro by'ingene aya mari navuze ko ahari muri rusange yotorerwa yotoramo ingene dushobora kubigera
hama ayo mashyirahamwe nayo atandukanye haba izo shyirahamwe mpuzamakungu
atandukanye ni ukuri turafite ikintu twita ama group sectoriel genre nk'umugwi uraba ibyo byose bifatiye ku by'iterambere by'umukenyezi iterambere ridakumira harimo amashyirahamwe atandukanye hama rero muri uyu mugwi munini harimo igisata kiraba ibyo iby'amaviolence bazesihorejanga ibyo guhohoterwa haba ku bakenyezi cyane no ku bagabo hariho igisata gihuriyemo n'imigwi yose mbere uzarafata ibyegeranyo tujya bike bita ngo sekretariya ni nini y'ishyirahamwe ryitwa ingenda helfu ingenda helfu nibaza ko bari caparizi ingenda helfu ni ishyirahamwe ryo kuva kera nibo batura sekretariya nibo duheza tugafashanya ni ukuri turafite ingene tubivugana ingene tubiganira ko ingene tubona ahantu ibyiyumviro iyo byabaye ndaka tukagira tuti kubigenza gute ko tubona abakubitwa babaye benshi ko tubona amaba afatiye ku gitsina ngaha tubona menga biri ko biraduga twugira gute reka dushyireho ibigo bibakira nk'ubu nagirada nabamenyeshe ko hambavu y'ikigo Humura n'ikigo Seruka byari bihasanzwe haheruka kugurwa ibindi bigo bitatu mu ntara ya Makamba na Muyinga na Cibitoke kugira ngo bafashe ababa bahohotewe mu gatekaka
murakoze cyane madamu Marie Louise mwebwe namwe murakorana n'ubutegetsi bw'i Bujumbura canke reka tuvuge nka igisata kijeje by'agateka kazi na muntu kugira ngo ayo makuru mufise muyabaronse bayakorere ko muranahurira no mu manama atandukanye nka za Geneve ndazi yuko nko mwaka wahera mwariyo kandi ico kibazo cagarutse ko cane gose iyo muri ko murabiyaga mushika kuki hama murahanahana ayo makuru yanyu hagati ya mwebwe na nabo bari mu gisata c'agateka kazi na muntu
byari kuba byiza cyane iyo aba twashobora kubiyaga mugabo biragoye kuyaga n'umuntu umubwira uti hariho ikibazo ati nta kibazo kiriho urumva aho umwango uba wugaye nta kuntu na kumwe ushobora kujya kuganira utumva ko ufite icyo uganya biragoye rero ko tubivugana mugabo icyo nagomba kuvuga ntaranajya kure ni wa muntu yabaza ikibazo nagenda mubwira ko abo bapolisi turabaza amazina hariho abapolisi hariho abakaporale hariho imbonerakure amazina yabo naho bava naho bakora byose turabifise ni ukuvuga yuko hariho umunsi bizomenyekana cyangwa ibyago byamaze kumenyekana ariko rero nagira ngo by'ukuri tujye gufata minenego iki kibazo cyo mu Burundi kandi cyane cyane ababijejwe bareke kubirenza ku ruhu rw'amazi kuko ntibikunda ntibishobora ku nta maraso aseseka mwe tugire ngo ni amahoro igihugu ni nyabagendwa amaraso ariko araseseka abantu bariko baraboroga abantu bafise ubwoba ivyerekana ko igihugu atari nyabagendwa ni vyinshi cyane biranarabiye no kungina abantu bagowe ingene baburaniwe babuze baja niyo bava bakenye bashonje
tugarutse kuri ico kibazo tugarutse kuri cyo kibazo
mugabo n'ibiro turiko turavuga twari kushima cyane aho twabikorana mugane dushobora kubikorana kuko ndushobora gukorana n'umuntu atavyemera ko ari ikibazo ubone umwana ari kwararira aho kugira ngo mubaze uti niki ugacuma ukubita ngo ariko aririza nasubira kukuraba nasubira kukwegera niyo bimugoye ntazi wawe
hanyuma gamba yego hama muri abo nk'ubwo rutonde rw'abapolisi canke reka tubwe n'abasirikare mu gati turafise ibyemezo n'amazina naho bava gatumba turahazi hari numwe ararengutswa ibujumbura ku canke ahandi masentara atandukanye kugira ngo yisigure kuri ibyo birego ku makuru bashikira
amakuru tumaze kuronka nuko urengukijwe uyu munsi atahejo
bacha ndumva donasiene mutemeranije
ya na tutemera nya ntacho mugabo n'ivyo kuri aca yitahira ufashwe muri we nabo aca ta mugabo ufashwe mu bindi ntavayo
haramaze nko kurengukishwa banga
oya nuko cyo bafise igitigire kuko se nabiteguriye kubaha abo kandi turabazi bose mugabo hari habonzi batari bake bumva ngo bapfundwe mu cyo baso batashe
donasiene
Mamba wewe kuri si na swenzi ngo nuko ariko natangajwe n'ingene umusaso ni barica ko abugiki n'igihushana kandi yavuze ko ubutungane budakora hama ngo bararenguka ngo ntiwe ndega ko tigeza tubwira n'amazina ko tigeza tubwira nabo bantu abari bo sinumva ngira yasadikanije ibintu byinshi
ngira kuri kungira uko ngira uko kudakora n'ivyo yavuze ati bararenguka hama bagaca ntibabazwe ivyo ntiba
ariko mumenye ko kwa mu badije ni banze akigeza kuvuga baribo nange byari kumfasha iyo tumenye tukiri naka ari yakojeki yararengukijwe igihe kinaka hama bari degenja mu by'ukuri iyo ushaka gutanga amakuru adamvuye kandi atomoye ushaka ko akoregwa ko uba presi rero ndewe nibaza ko Mwetu kuri tugaruka hahandi ubutungane burahari kugira ngo butungane rizwe wese ajya bwitura kandi natwe nk'abajeje ibyo by'iterambere ry'umukezi mbega murazi kubushikiranganji ubu bagaseka akazi na muntu ari ubushikiranganji nabwo buvugira abenegihugu muri leta erega ubushikiranganji bwo bushikiranganji buvugira abenegihugu kugira ngo agateka kubahirizwa nayo handi hoho bari no kureka kubushyiraho mugabo igihugu cyarabonye igiti hategeze ko ubushingirangandi bujya burarara ku munsi twebwe rero mu by'ukuri nicyo tujejwe nanababyizo nzego zose zihari bisigira ingaha biruzuye ariko icyo nta kintu ndakigarutse ko kandi n'ukuri ko bavuga ngo umupolisi ngo agiye kuviyora umuntu agenda amubarira ngo wewe rero ndakuviyoye kubera ko ngo uri kunuku n'ukuri ibyo bintu ariko ko hari nk'uko abapolisi baba bafunzwe bazira ko baba baragirijwe byore nk'uko hari n'uwundi munyagihugu afunzwe se ntahanwa kubera yoba yaragize byore ibyo ntibibuze ibyo nabivuze ni nko mu bindi bihugu umupolisi ni umuntu nk'abandi arenze itegeko arahanwa cyo kimwe n'uwundi munyagihugu uwo ari we wese ni ukuri ibyo sinumva ko hari ikindi
ndamwumvise neza
tuvugana ni ukuri twebwe imiryango
ndamubyangiruguye
umuntu wese yumva yifuze iyo groupe thematique iyo groupe sectorielle navuze iruguririwe bose uwumva wese afite icyo aterera araheza akagiterera
ndamumvise neza madamu
nifuza kumwendika mu gihugu aze yirabire tuganire tumwereke abakenyezi bamubwire arari cyo abakenyezi babona abakenyezi b'ubarundikazi bari kukiza mu by'ukuri atabwo banabutonye kandi mu masensibilite yabo atandukanye mu migambo itandukanye mu byiyumviro byabo bya politiki bitandukanye natanze akarorero watoye ego n'uwatoye oya muri referendumu bose ntibidegenze
ndabumvise neza madamu donasiene turaza kuguma kuri ibyo bibazo nyine by'abafatwa bafatwa ku nguvu muravuga muti ntiduhakanye ko abapolisi bafata ku nguvu canke bakana bapfunzwe bamwe muri bo ariko aho tutemeranya nuko hariho abafatwa ku nguvu bahuyegwa ibyiyumviro bya politiki naho bahagaze muri politiki yawe Marie Louise baricha kwa rakajambo mwari mugiye kubaza donasiene tutabaciramo
icyo nagomba kubaza niyumvira yuko reka mbabwira bahakarorero mbere yo kubaza ikibazo hari umudamu yafashwe ajya muri dokumentasiyo ahamara iminsi n'ukuri arakorerwa mabi yakorewe mabi n'abantu bashika bane bamukurakuranwako munyoma je wenda mwegera ndamusaba ngo ankundire tubivuge aranyangira ndamwinginga nti tubivuge tuzoba dufashije abandi nawe bizogufasha ati ndagusabye naho nzoba napfuye n'uzo bivuge ni kubera iki ngo abana banje donation rafisa abana nawe nyene canka zobarunka sinibaza yuko hari umurundi kazi mu mutima wiwe atunda ico kintu icarico hani cyakabiri naco sinumva ingene ashobora kumbwira ngo nimvuge amazina hakuru uru rubuga turiko turavugirako vuga amazina sindabizi ko tubizi kumwe ibyo bintu nuko tubyumva kumwe mugabo ngira ngo murumva ko kitokunda murumva ko kitoshoboka mugabo uzo bashaka kubimenya azobimenya kandi turazi ko biriho turabizi neza ko biriho ubu rero nibaza yuko ngira ngo tuzokwizera ko amakungu acubanza canke bikagenda ukundi mugabo dushobora kuguma duhacana ngo nta biriho tubizi neza ko biriho kungo ico byemeza nuko nivuga amazina y'abapolisi oya sindabavuga ngaho kuko kuri uru rubuga sho babwira amazina nk'ayo mugabo hariho umunsi azovugwa.
Murakoze cyane rwose. Turafise na Moise ku murongo wa telefone. Moise, ikaze ku ijwi rya Amerika, dusangire ikiyago.
Murakoze cyane ku ijambo. Hamwe dukurikirana nyine hanyuma mukawukanya izimbiro n'ibyerekeye nyine mu buga ko agatoya ka runa mu mugabo wakoze mu Burundi. Ariko natwe bibaza ko tumazogendagenda ibihugu bitandukanye urazi ibyo byama byavuzwe henshi mugabo ndibaza ko nta muntu birashobora ko hari abo babahoga ubusa bajya bahohoterwa ariko turaje nka nivo ya politiki iri mu gihugu cyacu kenshi tuba dufite abantu umengo hari abatoba batitwara neza mu byerekeye bya politiki si twese dukunda igihugu si twese dukunda intwaro nibaza ko cyane cyane byavuzwe muri ubwo buryo gusa ikintu navuga nasaba nk'ibibazo by'umutekano ko bobikorana ubwitonzi nkana kongure usanga hari ababahohoteza bagakora amakosa bakavuga guhohoterwa abo bakora amakosa bagakurikiranwa bakora ikosa nawe ntihagire icyo azazira ubuse mugabo gutandaza imirimo ya politiki iri mu Burundi twatwariho benshi tukabyumva kimwe mu byerekeye by'intwaro.
Urakoze kubwira umunsi mwiza Moise. Urakoze ugire umunsi mwiza Moise. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'ikiganiro muri Sangacuno munsi. Mumva turiko turagaruka ku bafasoni n'abigeme baba barahohotewe mu 2015 bahogwa aho bahagaze mu bya politika yabo. Madame Baricako yavuze Madame Donatienne yuko nka referendum imaze guhera ubu Adisawa uretse abo mu 2015 hari nk'ibirego byerekeye nk'ibya referendum byo muraronka harababwira yuko ako kabiko bakakibandanya mu mitumba itandukanye mu bisagara bitandukanye
ako kabiko karabandanya kuko baragifashe ico ni ikoresha ubuye cy'ingwano babyita arme de guerre mu Rwanda ni gikoresho cy'ingwano baragikoresha kugira ngo basubize hasi uwo wese ya nk'ubu watoye oya ni umunyabyaha mu Burundi arakurikiranwa kandi birazwi hari abo basamburira ku byo bakoresha hari abo bomora mu isoko hari abo baturirira
ariko uno munsi turibanda gusa kuri ibyo byaha byo gufata abafasoni ku nguvu turibanda kuri ibyo byaha byo gufata abafasoni ku nguvu gusa uno munsi
ego cyane ndabyumva mugabo nagira ndabwire yuko nibyo turiko turavuga ngo nta abatoye oya nta kibi kibagoye birahari sino kubwira igitigire ndabwo ni turashaka kubatohoza ngo tubegere abo bo muri mu ma referendum mugabo turabyumva barabivuga ubu rero ni twatohoza nyatwe turabwire tubizanire.
Ego hama none nkabo muravuga yuko akenshi bashika babugurukira bakababwira ibyabaye ko byoroshe tugarutse muri kakahise ko umufasoni usanga akenshi bitoroshe ariho watubwiye ati yarabimbariye ko ambwiye ati ntuvuge izina hariho abo babatinya kubivuga nkumbure ari naco gituma Bujumbura bivuga yuko atabyo bazi bagatinyirira ako gateka kabo bagatinya kubivugira hejuru ga Donatienne.
Jo ni bazo kizo bintu mu byukura tarizo. Ibyo bintu sivyo. Kuko naba bariye. Hari ibigo bya leta, hari ibigo bya prive. Data wanje nimba bumva batobabizeye ibyo bigo bya leta. Bojya mu ibyo bigo prive. Ariko nizo bigo prive turafite ingene duhura naho nyene tugaheza tukabiganira. Erega gase kakazi na muntu. Ubushikiranganje nukitayeho mu mpande zose. Nico gituma n'ibyo bigo bigenga. Tuheze tukaronka umwanya naho nyine wo kuganira. Nukuri nababariye muri rusange nta muntu azoza ababwira ngo nta nani afatiye ku gitsina ari mu gihugu cy'u Burundi. Nabibabariye. Kubigwanya mugabo naho tugaragaza kugwanya ihabura agacamo mugabo ni muri cyane byo muri rusandi nuko nibindi byaha abahara ihari gitabo mpana byaha ariko ibyaha ndi bintu zavuye mu gihugu tuzagumaho abayibana abaneshanya bagira gute nibyo nyine byo gufatwa ku nguvu mugabo kuvuga ngo hari uwo babwira ngo wowe rero ufashwe ku nguvu ziri iki cyane kiriya nibyo n'ukuri ntashobora kumva kandi koko aho ngeze ubwenge n'ukutohoza ibyo bintu n'ukuri jyewe
tudugiraho nyene nega madame Donatienne mwibaza yuko nko mu runani ruhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi canke nayo mashamwe mpuzamakungu atandukanye bobo babesha kugira ngo bishike kuki
none ga mugenzi cyumva no kumenya ngo baba babisha gushika bishike kuki umwe wese arafite nge nabone ibintu umwe wese arafite icyo abashaka gushika ko ntacyo nomenya jyewe ariko uko nzi icyo nzi none kubera iki badashaka kumva natwe ibyo turi ko turababwira natwe turi ku rubuga ingorane nk'izo zibaye tuzimenywa nababariye twakirirwa ku munsi twakira abantu ibitegereza bafashwe ku nguvu turabibona kandi biriho sagateseshwa rumuri nabyemeye kuko twategereza tukicara none dukore gute kuko ibintu biri kubigira ubwa mbere niba amanze bahanye ubutungane nagira ndababwire ko icyo cyaha ari icyaha cya mbere kitababarirwa ni igihe umukuru w'igihugu ageze ngo aratanze de grace ku byaha ugufata ku nguvu kiri mu byaha mu Burundi kitababarirwa ingingo zirahari icyo tuba dukeneye ni uko baheza bakadufasha ati nyamara iki kintu gikorere ko iyo tubwira ati
babafashe
kuri televiziyo barabyerekana bakabigaragaza ntibikiri ibintu by'ibinyegezwa wakoze icyaha arabigaragaza ati naka yagize uku yagize kuri n'amashusho namwe tukayabona kuri televiziyo numva rero harafata nimba yumva tubivugira ngaha hari ubundi buryo kumbura bishikiriza ariko nimubaza ko mu by'ukuri afite ibyo
bintu
nabivuze ariko mu by'ukuri ntibabagira
madame Donatienne uravuze bati badufasha abandi babafasha
sa
muravuze muti nibadufashe batubwire bande mushatse kuvuga nkaba
iyo shira hamwe nyene wumva ni ziko riravuga ngo rikorera tu ya murafite ibyo abagitura baraheza babitubwire biri detaye batubwire bati n'umuntu muna umutumba muna hana ibyo kigize abajeje ubutungane baheze bakoze amatoko
yego madame Louise
n'ukuri bahanwe kuko mu Burundi gitabo mpana byaha kirazemerwa ho uruka n'ukuronka itegeko atakindi rivuga ko ruhana ibyo nyene by'amabafatiye ku gitsina twarironse tunarishashaye kugira ngo turare yuko by'ukuri duranduranwa n'imizi
dusongore
abaheze bahanwe hakurikije amategeko
madame Louise barica ko ibirego byanyu ndumva umenga Bujumbura ntibirabironka ko bavuga ati nimuduhe ibintu byanditse uyu kanaka gutya natwe dukore ni ukuvuga ko ataco murarungika Bujumbura muri ivyo vyose mufise muri ayo makuru yose mufise
na nibaza ko nasiguye igituma ataco turarungika Bujumbura ntiturabona ko hari ubutungane bwo dutunganiriza mugihe
byakozwe nabo nyine aribo batunganya biroroshe cyane kumva kushaka kucyumva wese ko twabadufuza akazi ataho gashika kandi ibiba imisi yose biribonekeza naho kubaza muti mbega aho bari kubera iki badaca bagenda kubivuga icambere na mbere murazi umugenzo w'iki murazi Burundi cyo twita culture ngene imeze umuntu agiye kuvuga ngo jewe narahohotewe akabivuga ari umukenyezi uwo munsi ntashobora kwitwa umukenyezi mu rugo iwe
gashambara
umukobwa uwo munsi ntashobora kwitwa umwana wa se murabizi neza sindabizi ko uko jenda biza ariko namwe mubizi mugandi kwa baruko mubizi nuko nyene umuntu rero yagiriwe bene ivyo imbere yo kuja kwitwara abanza guhunga kuko agiye kwitwara akabivuga urya bwira ni mugenzi urya yabikitse ntarara namuminitso kandi nibaza ngo murabyumva sindabizi gituma ari jenda byumva gutse je nyene mugabo nta kuntu nakumwe yoheza ngo agende kwitwara yitware ku polisi kolege burya mu polisi wundi icagatatu biriga umuntu wese agira agateka kiwe aragerageza kwikinga yibaza ngo ari ikingiye mugabo hagati aho mu kwikingira amagara yiwe arahasigara ubuzima bwe birahasigara umutima wiwe urahasigara ibyo byose nibyo turabishyira hamwe turiko turabivuga turiko turahakana ko biriho cyangwa atabiriho tujye turabishyira hamwe tumenye bajya abantu tugenda na bose abaciye muri ibyo batarabivuga tubarabe ingene bamerewe hanyuma tubare igihugu cyose tukiraje tukagira tuti mbega none n'ababikoze n'ababikorewe bagowe bose
murakoze cyane rwose madame Marie Louise Baricako twese kandi na Thierry ku murongo wa telefone Thierry ikaze aho uherereye icyumviro cyangwa ikibazo
Ya mahoro neza Diane ndi Bujumbura mu Burundi ndabaramukije cyane
nduga ku ijambo
yego nariko ndumviriza ibyo abatumire bareka baradushikiriza mu by'ukuri nagiyewe n'umuntu yavuze ngo turabizi yuko biriho atariko rimwe rimwe hari igihe tutabishikirizwa ariko je navuze nti none kugira ngo mubikore nuko aya mashyirahamwe arinda kuva hasi akagira ati bimeze uku nuko agace navuga ngo muse muvuga ngo n'uwabikoze ati ni kanaka se uwo mwiteka n'uyu icyo kintu hari umuntu ajya mwishyura neza mu bigaragara ntibashobora guca uvuga uti ndagiye uti ni naka yabikoze hanyuma ugahita witwara kuri wa muntu nyine mugabo jewe intambwe numvise yatewe ubu nuko ano mashyirahamwe uko ashobora kuvuga ikintu nta mugabo na haje umuntu ashobora kuvuga nko muri leta cyanke yegereye ubutegetsi akavuga ngo nibyo birashobora kuba bihari naho kumbure ibyo bitoba birengeze mugabo amaze kwemera icyo nibaza ko intambwe bimaze kuboneka ubu rero icyo nibaza ko botera intambwe bakabona bati bino bintu ko biriho turabe ko dushobora kubikora ndiko mvuga abategetsi kubera kenshi tumaze kumva y'amaraporo nk'ayasohotse ucawumva umenga aya mashyirahamwe niyo ahubwo bagiye gushyiraho ingufu banze bayanebagure mugabo bibagira ikibazo gihari babitwibagiye ariko nagomba ndabavunira kagohe uyu munsi barabikora kumbure nabo bafite abana bakayibagize yuko aho ukera nabo bidobashikira abana babo hanyuma kandi niyo biba bujya amategeko ari ngaho kandi imera n'imeruka ubutungane budokora ndazi ko bashatse bikubita gashi nuko murakoze Diane
urakoze ubwire umunsi mwiza ngaho Thierry mu Gisagara cya Bujumbura kandi bandangirwa n'ibiganiro by'ijuru rya Amerika Ego, donasiyene, urumvise icyumviro cy'umukunzi w'ijuru rya Amerika i Bujumbura ati nubwo bataba babashikirije biri mu cyo twita akazi kanyu gukora ku makuru atandukanye nimubanza kurindira ko bamashyirahamwe abanza kubabwira ati byifashe gutya na gutya
nababwiye Diane twebwe turi ku kizima ukuri turi ku kizima nababariye ko dusigaye dufite na mekanizme ku munsi hari ikintu gikomeye cyabaye ntiturindira ngo bive mu maraporo y'ukwezi kose niwe mu maraporo y'indwi zingahe oya ku munsi turafite ingene dukorana njyewe navuze ko amabi afatiye ku gitsina ahari tubiriremo uyu mugenzi wacu Niteri amabi afatiye ku gitsina ni ukuri arahari mugabo icyo n'ubu njyewe nagumye ntanemeza ni ukuvuga ngo ni ukuri ngo ngo wazize icyumviro cyawe mbega uyu muntu abatuma iyo babatuma ngo genda mu byora abantu kuko bavuze icyumviro kibe iyo bari inde ibyo bintu nimuva ko byo bari ibintu bishyika kure cyane sinabihakanye n'ubu ndabyemeza amaba afatiye ku gitsina arahari mu Burundi arahari mu Rwanda arahari mu Congo arahari Tanzania kwese arabizi mwanda mufatwe ntibarisa ko duhurira twese New York, duhurira twese Geneve, tugiye kuvuga ingene agateka k'umukenyezi kifashe mu bihugu byacu bitandukanye. Icyo kibazo twese tugenda twerekana ingene biriko biragenda, ingene biriko biragenda. Ntacyo tutariko turakora n'ukuri, kandi turaha kugira ngo utwituye wese tugerageze kuramya ingene tumutunganiriza. Nababwiye ko dukorera mu nani abantu bose bafite inyishu bashobora gutanga kugira ngo ibyo bintu bikorerwe inyishu. N'ukuri turi mu runani kugira ngo tuze turafashanye. Aha ni uko kumbure abantu badahusa kuvuga, hariho benshi bashobora gukemanya ingene bagiye barafashwa n'izo nani. Rero njye nkagira nti kugira ngo bitworohereze sinabyanse uyu muntu yavuze ngo ntitugende tubitohoze tugire, navuze ko amatohoza ntako tutagira. N'ukuri uwo dufashe iyo tubwira ati ibintu bimeze kujya bimeze ko tukaca tumenya iyo dukumbira, basi mvuge guto tugaca tumenya iyo dukumbira. Mugihe ariko uravuga ngo ntibivugwa ntibigira gute, navuze ko ari ibigo bya leta, ari ibigo byigenga, utizeye ukwizeye uriya aho tugeza mu by'ukuri.
Murakoze
turi uburyo avuga ngo na biyowe n'umupolisi avuga ngo ndakugize kiriya ni ukuri navuze yuko
murakoze cyane rwose
biyora kumusirikara biyora kumwigisha biyora ko mbega ko tuvuga gutyo umugabo uwo ari we wese kumutegetse munaka yoba yafashwe mu bintu bitabereye umutegetsi simvuze ngo nkakuriya wo hejuru umwe w'umudokarite n'umutegetsi n'umuti wese n'umutegetsi
ako mwase gusa
ibinote by'umuntu ntabwamu naho amategeko nicabereyeho.
Ako mwase nuko bongera kwicoca politike. Madame Marie Louise Barichako, turiko turasa nk'abasozera kino kiganiro, hakogwa iki ku nzego zitandukanye kuri mwebwe no ku bandi kugira ngo ico kibazo kive mu nzira?
Ico kogwa kugira ngo kive mu nzira yoba ari uko ubijejwe ageze ati iki kintu ko ariko arakivuga, kuko ngo nta mwotsi ubatanze ihiye cyanke atahiye. Burya umuntu atanga kuvuga ati nyabuna tabara nyabuna hari mabi aya n'aya nyabuna hari ingorane harya byiza reka guhakana raba hanyuma ujyane umutima wo gutabara udatoranya utagira ati uyu ni nyagupfa ntuzareka kubibona kandi uzareka kubikosora ujyanye uwo mutima. Igihambaye rero ni umutima w'ugufasha abanyagihugu bose udatandukanye. Muri uwo ni watiruki ndabyumva ko hari ikibazo, ndumvise kuvuga ko hari ikibazo aha hantu nimucungere neza, ni ukuri ntazareka kukibona kandi ntazareka kugitabara. Aho rero niyongera nti igihambaye ni ukwemera ko hashobora kuba hari ikibazo kandi kirahari, ugaca ugenda kukirondera kandi ukakivura. Mugabo mu gihe utuhakana burenya ko ata kibazo kihari ntako bizokunda nta muti uzoronka.
Ku ruhande rwanyu namwe Madame Donatienne gira uko ishaka, hakogwa iki kugira ngo iki kibazo kive mu nzira?
Jewe mvuga muri rusange kwa kundi ikibazo cy'uguhohoterwa kw'abakenyezi n'abigeme n'abagabo nabo nyine, kuko n'amazore aragirirwa n'abagabo ibyo nibaza ko tuzumvikana ko twese ni ukuri icyokorwa ni kwa kubandanya muri zana ni turi ko turakoreramwo dukomeze turaba mbega none ko tubona iguma ririho kandi hariho ibiriko birakorwa ni hehe ho baransose ni cya ikindi cyokorwa gusumba mbega ni wahe muti ibyo bikabandanya bikorerwa ko kuko turazi yuko hari ikibazo gihari ikibazo gihari cyangwa bafatiye ku gitsina muri rusange. Mugabo kuri ibyo byo kuvuga ngo bahoga ubwoko bahoga ibyiyumviro bya politiki bagahoga umugambi bagahoga iki cyangwa gushyiraho ngeze ntabyo ndabona, ariko mu gihe naho nyine dukwigaragaza bigasohozwa bikabazo bagasanga by'ukuri hariho umuntu ariko aragira icyo yitwaje cyari cyangwa aho urumva icyari nabyo nyine bigahanwa mu bandi. Ariko jewe navuze kwa kumbwiza ni ukuri amatohoza nabyo kujya kwegeranya byaje
murakoze cyane rwose murakoze cyane. Hari akajambo mubwira Madame Marie Louise Barichako kanyuma ko muco mwemeye mugiye gukora kugira ngo mukorere kuri ibyo bintu ayo makuru bafise n'ubwo atarabashikiriza?
Mwebwe icyo numusaba aya matohoza afise araheza natwe yadufarukaje ni ukuri tuyakorere ku hantu. Akajambo ka nyuma ni uko n'ukuri ni umwenzika akaza mu Burundi akaganira n'abakenyezi kandi ndazi ko uyo yahora aza tukaganira bitari bike.
Murakoze cyane gose. Ego murakoze cyane. Ego Marie Louise baricako namwe akajambo kanyu kanyuma.
Akajambo kanze kanyuma n'ukuri mu mubabaro w'uko ibintu biba mu Burundi bikaba biriho kandi tukaba tubona amenga nta kibazo gihari ko tuvuga ngo hariho ibyo bintu byo guhohotera abantu bitewe ugateka kazira muntu k'umukenyezi ngo ni ibintu bibaho n'ahandi ni ibintu bibaho mu Burundi nk'uko biba ahandi nicyo kimbabaza kuko abantu bariko baramererwa nabi
murakoze cyane
murakoze
cyane rwose madame Marie Louise baricako akanya karatujanye turabashimiye cyane rwose ko namwitabiriye ubutumire bw'ijuru rya Amerika tukibutsa ko muramutse urunani rw'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi na Diane Nahazo nari ndemesheje muri sanga y'ino munsi ndayipfurize kuroranirwa mu banyu no mu byanyu.
Turashimiye mugenzi wacu Diane Nininahazwe ku kiganiro muri sanga